amashimwe abe ay'umwami Imana kubw'ubuntu bwiwe n'ubwizigirwa bwiwe byadutumye dushobora kuza tukaba turi hano kuno mugoroba. Ntituba tuzi neza ko tuza kuza hano cyangwa ko tutaza, ariko n'ubuntu bw'Imana iza ikadutwikiriza kandi bukatumurikira, bigashoboka yuko dushobora kuza tugakoranira kandi imbere y'inyonga zayo. Nitwemere rero uno munsi dushobore kwihanga amaso, kuko niwe mwami kandi niwe dukeneye kubona. Imana idufashe dushobore kuyibona imbere ko dusenga, imbere ko tutakambira umwami wacu. Sinzi uko mwe mwiyumva mu mitima yanyu, ariko akenshi ndavyibaza ko twabwirizwa gusenga cyane, twategerezwa kuza imbere y'umwami wacu akenshi, tukaza imbere yiwe kenshi cyane, tukamugururira imitima yacu. Twategerezwa kubonegwaho akanya umwami wacu aduhaye kugira ngo dushobore kumuhimbaza, twongere tumushimire. Ntitwabwirizwa guceceka, ariko twabwirizwa kugurura iminwa yacu, tukugurura iminwa yacu, tukareka imitima yacu ikuzura ubuntu bwiwe na mwemu wiwe, tukamuha amashimwe kubyo dukorera. Na umwami wacu nadufashe kugira ngo dushobore kubikora kandi tugirire ubuntu. Urabona, nashaka nsome ijambo twebwe twese tuzi lili muri Timoteo wa kabiri. Ntumwa Pawulo arandika ngaha Timoteo wa kabiri igice cya kabiri umurongo w'umunani. Timoteo wa kabiri igice cya kabiri umurongo w'umunani aravuga ati, wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Ubwo mbabarizwamo no kubohwa nkabohwa nk'inkozi y'ikibi, ariko ijambo ry'Imana ryo ijambo ry'Imana ntiriboshwe. Umurongo w'icumi, nicyo gituma nihanganira vyose kubw'abatoranijwe kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza budashira. Umurongo wa cumi na rimwe, iri jambo ni ryo kwizerwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe. Umurongo wa cumi na kabiri, namba twihangana tuzokwimana nawe, namba tumwihakana nawe azotwihakana. Cumi na gatatu, naho tutoba bizigirwa we ahora ari umwizigirwa kuko adashobora guhindagurika. Tugeze hano, iri ni ijambo ryera kandi ry'igiciro. Turazi yuko dufatiye ku vyanditswe, turazi yuko intumwa Pawulo yandikiye ibintu vyinshi cyane Timoteyo, yaramuteye intege, aramubwira uko ategerezwa kwitwara, kuna tuzaba kwitwara. Hano rero aravuga nk'uko twabisomye ngaha ku murongo w'umunani ngo wame wibuka Yesu Kristo yazutse mu bapfuye, yakomotse mu ruvyaro rwa Dawidi nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Sinzi, ariko turavye ibintu uko biri mu gihe cyacu, twarabigihe cyacu cyane, tukavuga ibintu uko biri. Turamutse tuvuze rino jambo mu gihe cyacu canke umuntu arivuze, ubwo nyine boca bakubwira ngo mbega umuntu yibwira ibyo adafise, yigira icyo atari, ninde ashobora kwibaza yuko ibyo we avuga ari bwo butumwa bw'agakiza? Intumwa Pawulo yari umuntu yatowe n'Imana, umuntu yatoranijwe n'Imana kandi yagenewe gukora ibyo yakora. Aravuga rero ngo nk'uko ubutumwa nahawe buvuga. Huku tuwa na wivuga abivuga nubushizi buka manga bginsha alavuga wana yakavuga kumono wiche na kavuga ngu ubugomba wali zguamu no kuwo wangawo wangingozi kivi aliku jambo jimana niriboshwe nisho lero vyawa ikimenya menya ko ari ukuri kuko ukuri nkuko tubizi twese ukuri abantu barakugwanya kuva ku ntango kuva ku ntango ukuri kwamye kugwanywa abantu bakagukuraho kuveho kandi kuva icyo gihe niho Paulo yashoboye kumenya neza ko ivyo avuga ari ukuri kuzima rero turavye mu gihe cyacu ndashobora kubivuga ntibeshe kandi turashobora kubyibutsa twebwe ubwacu burya ijambo twakiriye n'ukuri kutagabanije n'ukuri kuzima kubera ko riragwanywa bara ukuri barakugwanya baragucunanguza bakashira mu ngoyi abakuvuga mbere bakatwambika nibara niba intumwa Paulo yarashoye kuvuga bino bintu akavuga yuko yavuze ubutumwa bwiza bw'agakiza kandi ababwemeye ababwumvise muri cyo gihe turazi yuko rino jambo ryavuzwe muri kino gihe cyacu ni rya jambo nyene kandi lirangwa na vya bintu nyene vyaranga ijambo kiriya gihe Imana itugirira ubuntu kugira ngo dushobore cyo kimwe na Paulo n'abatwitangiye imbere dushobore gutwara kuno kuri buno butumwa bwiza bw'agakiza tubutware muri nosi yose. Turazi yuko mu gihe cacu biragoye cyane n'ukuri nivyoroshe kuvuga ukuri ninde yumva ukuri kuko ibivugwa vyose n'ukuri ariko kugoretse ukuri baragucurika kandi abantu bari kwisi bakavyemera ninde uno munsi yumva ukuri ninde ategwa gutwi ukuri kuko ukuri baragucunanguje barambitsi barabakuvuga. Paulo aravuga ngaha ku murongo w'icumi aravuga ati nico gituma nihanganira vyose kubw'abatoranijwe kugira ngo nabo baronke agakiza kari muri Kristo Yesu gafatanije n'ubwiza budashira. Murongo wa cumi na rimwe iri jambo ni ryo kwizerwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe nawe umuntu iyo bicikira arabana yakavuga ati erega ntituzobana nawe gusa oya aha ku murongo wa cumi na kabiri aravuga ngo namba twihangana tuzokwimana nawe namba tuzomwihakana nawe azotwihakana nimba tumwihakana nawe azotwihakana. Murongo wa cumi na kabiri murongo wa cumi na gatatu nawe akavuga ati naho tutoba bizigigwa kandi niko bimeze niko bimeze iri jambo ni ry'ukuri naho tutoba bizigigwa we na we ahora ari umwizigigwa kuko adashobora guhindagurika ni vyiza cyane. Murongo wa cumi na gatatu kuko adashobora guhindagurika Imana itugirira ubuntu kugira ngo dushobore kuguma turi abizigigwa gushika ku iherezo kandi tuguma turabizigwa ku ijambo ryiwe dushobore kuba abizigigwa ku vyo twamwumvanye. Intumwa Paulo aravuga yuko yagiye mu ngoyi ariko ku ijambo ry'Imana ryo ritaboshwe naho yaraboshwe ijambo ry'Imana ryo ntiryari riboshwe ijambo ry'Imana ryo ryaravuzwe. Imana itugirira ubuntu kugira ngo ijambo twaronse twahawe dushobore kubana yaturibwira abandi turi kwiragize muri kino gihe turimwo. Tuzobikora gute niyo ibizi ariko icyo bikoze gusa ishyire mu mitima yacu icyo kintu dutere tuje imbere turi kumwe nayo tuyitege twihangane turi kumwe nayo twihangane dushikamye kugira ngo tuzoshobore kuganzanya nayo, tuganzanye nawe kugira ngo dushobore kumenya ubwizigirwa bwiwe, kandi tugume turabizigirwa ku mwami wacu duheje icyubahiro izina ryayo, kuko nayo nishobora kwihakana, nishobora guhindagurika, kuko Imana n'ukuri nishobora guhinda kandi ukuri guhoraho. Reka duhaguruke dusenge. Datoke turi mwijuru turagarutse imbere yawe twese hamwe imbere inyonga zawe. Ewe Mana, turagushimiye kubwizigirwa bwawe, kubw'ijambo ryawe mwami. Ntitubereye kugira ngo dushobore kuzanira amashimwe ukwiriye. Ewe Mana yo mwijuru, ntidushobora kubitahura cyangwa ngo tubivuge uko bikwiye, ariko wewe Mwami Yesu Kristo turaguhesheje icyubahiro Mwami, kuko uri Umwami w'ijuru kandi waratwitangiye imbere, wafashe ikibanza cyacu. Mana, ndagusavye ungirire ubuntu Mwami, utugirire ubuntu, duhe n'inkomezi. Ewe Mana, inkomezi zikwiye kugira ngo dushobore kugushima, tuguheshe icyubahiro. Ewe Mwami, kuko urabereye icyubahiro, ishimwe, ugusengwa no gushyirwa hejuru. Ibyo byose urabibereye, igihe cyawe cyari cyageze Mwami, waragiye mu ijuru Mwami, ariko igihe cyawe kizogera aho uzogaruka Mwami. Nutugirire ubuntu Mwami, nuduhe inkomezi zo gushobora kukurindira, kukwitega. Ewe Mwami Yesu Kristo, tukwitegana inkomezi n'umwete. Mana yanje n'umukiza wanje, nutugirire ubuntu Mwami, tuzobe twiteguye kugusanganira, kubera ko Mwami igihe kirageze Mwami. Ibimenyetso birabitwereka Mwami ko igihe gikuze Mwami. Ndagusavye Yesu Kristo, numereko Mwami, nuhere kuri twebwe twese Mwami Yesu Kristo, kugira ngo dushobore kuguhesha icyubahiro no guhimbaza Mwami, kugira ngo imitima yacu kukugururira, kugira ngo iminwa yacu yuguruke Mwami. Mwami, dushobore kugushima no kuguhesha icyubahiro Mwami, kuko ijambo ryawe ntiriboshwe, ijambo ryawe ntiriboshwe, ariko riridegembya. Ewe Mana, kandi uri kuravugana natwe mu mwidegembyo Mwami. Nutugirire ubuntu bwo gucyo kugendera mu mwidegembyo, dushobore guhesha icyubahiro no kugushima Mwami Yesu Kristo. Amen. Amashimwe abaye umwami wacu kubona twemere gushura kuba hano n'amahigwe, kandi niba tubwirizwa kuyihesha icyubahiro, reka dufate kano kanya tubonegweho. Natasha Schmidt yavuze uko twiyumva twese ko twari gushima kwivuganira n'Imana, tuvugane nayo ku buryo tugira ubushizi bw'amanga yuko iri kiratwumva, ko iri kirumvye turiko turayibwira, kandi tugira ubushizi bw'amanga ko ivyo tuvuga navyo bimuhimbara, kandi ko biri mu kugomba kwiwe. Ahenshi barasenga Imana, ivyo turabizi twese, ivyo sibishasha. Hari abantu basenga mbere kuturusha, ariko ikintu cya ngombwa, ikintu cya nkenerwa, ni ugusenga uri mu kugomba kw'Imana. Icyangombwa ni ukuvugana n'Imana nk'uko umwami wenyine yabivuze, ngo ntiduvuge amajambo menshi, ntitubomboranye iminwa ngo tuvuge menshi, ariko tubwire Imana ikituri ku mutima by'ukuri. Hari ibintu byinshi twabwirizwa kugirirwa ubuntu bwo gushobora kwiga, tukaraba icyo umwami ashaka kutwigisha, tukaraba tukamenya ingene twabwirizwa kumuzanira ibyo bintu byose bitubabaje. Haranditswe ngo kandi tuzi yuko yumva icyo dusabye cyose, bitumenyesha yuko duhawe icyo tuyisabye. Yohana wa mbere 5:15. Birakwiye yuko dusenga turi mu kugomba kwiwe, kugira ngo Imana ishobore kutwumva kandi twishure. Igihe twasoma rino jambo hano yuko ijambo ry'Imana ritaboshwe, murazi yuko ijambo rivuga ryivugira vya byo dusoma vya byo twumva liguma rya jambo nyene ijambo ry'Imana rihoraho iyo bidashira ni ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kandi rino jambo ry'Imana ntiriboshwe twasomye hano yuko Paulo yaboshwe nk'inkozi kibi ariko ijambo ry'Imana ryo ntiriboshwe nje gituma nico gituma ngo murongo w'icyumura vwaho ngo Timoteo wa kabiri gicisha kabiri murongo w'icyumengo nico gituma nihanganira vyose kubwa batoranijwe yarabwiye ubutumwa abantu bose ariko abantu bose barumvise ijambo ry'Imana ariko imibabaro n'ivyo bintu vyose byagebera mushikako ivyo yabwirizwa gucamwo vyose yabicamwo kubwa batoranijwe wenyene arabishimene wenyene tubishimangire ko uno munsi Paulo yari wenyene ubwiwe nawe yari uwatoranijwe n'Imana cyari gikoresho cyahiswemo n'Imana kugira ngo bigende gute kubera iki kubwa batoranijwe kugira ngo ashobore kubazanira ijambo ry'Imana ryahishuwe abikorinto ntiyashoboye kubabwira amabanga akomakomeye aravuga ngo mwebwe mwabwirizwa kuba mugeze aho murya ibyo kujya bigumye ngo ariko bumuracanywa amata abikorinto ba mbere gice cya gatatu murongo wa kabiri turavye ari ishengero ry'Efeso nicete yandikiye abaroma nicete yandikiye abigaratia turabona ukuntu yashoboye kwinjira mu mabanga y'Imana akayavuga ko mu buryo bwimbitse hano nabonye ikintu kimwe muri Timoteo wa kabiri mu gice cya kabiri murongo wa 11 iri jambo ni ryo kwizerwa ngo namba twarapfanye nawe tuzobanaho nawe murongo wa 12 namba twihangana murongo wa 12 Naba twihangana tuzokwimana nawe are turibwe ijambo Yakobo yanditse ngo tubwirizwa kwihangana gukuza kumwami kuri hafi muri Timoteo wa kabiri igice cya mbere murongo wa 13 Paulo aravuga Timoteo wa kabiri igice cya mbere murongo wa 13 Paulo aravuga ngo gumya icyitegererezo cy'amajambo mazima wanyumvanye ukigumishe ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu murongo wa 14 ikibitsanyo ciza wabikijwe ukizigamishe mwe muyera aba muri twebwe Paulo yarazi neza yuko kwatari amajambo gusapfa kuvuga ariko ko cyari kibitsanyo ciza cy'agaciro yari yarabikijwe inyigisho nzima zo mu byanditswe vyera yarashobora kuvuga ati amajambo mazima wanyumvanye uyagumisha ukwizera n'urukundo rubonerwa muri Kristo Yesu buri nyigisho yose ibivugwa byose bibwizwa kuba bifise isoko kuri Kristo kandi bitumbereye Kristo hagize ikindi kintu gifatanye navyo kidafatanye n'ubwiza bw'Imana kidahesha icubahiro Yesu Kristo muri ico gihe tuba twavuze ibinyuranye n'Imana ivyo rero nta kamaro biba bifise turabona yuko tubwirizwa guhesha icubahiro cyose Imana ku murongo wa 14 aravuga ngo ikibitsanyo cyiza wabikijwe ukizigamishe mwe muyera aba muri twebwe no jambo nyene ryahishuwe na mwe muyera libwirizwa kuzigamwa ari rizima likazigamwa na mwe muyera aba muri wowe no muri jewe Imana irashobora gukora ivyo bibiri uko vyose ari bibiri irashobora kubikora irashobora gutanga irashobora kuzigama irashobora kubitsa umuntu kandi kongereka zigama. Turashobora turasoma rero ku gice cya kabiri umurongo wa kabiri Timoteo wa kabiri igice cya kabiri umurongo wa kabiri ngo kandi ibyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi ubishyikiriza abantu bo kwizigirwa bazoshobora kuvyigisha n'abandi. Ibi bintu ni vya ngombwa cyane, ni vya nkenerwa cyane. Pawulo aravuga hano ngo ivyo wanyumvanye mu maso y'ibyabona byinshi. Pawulo ntiyavuga ibintu mu bwongoshwe abwira Timoteo amubwira ngo umviriza ngo ibi ngo nibi. Ivyo uyu muntu w'Imana yavuga n'abandi baravyumvise, ntiyabibwiye umuntu umwe wenyine ngo abuze ngo amubwire ngo umuntu umwe ngo acavuga ngo hari ibintu Pawulo yambariye bidasanzwe ngo abimbwiye jewe jenyine. Oya, ibyo umuntu umwe yari yarumvise n'abandi benshi bari baravyumvise, ivyari byabwiye umuntu umwe n'abandi baravyumvise, ku Mana nta banga ribaho. Nkuko bimeze muri kinogi muri bino bihe, akenshi turatangara turavye ukuntu umwansi abesha abantu. Rero umuntu abwiye yuko afise uburyo burenga igihumbi bwo gukora ikintu kimwe, sino kwiga ndamuhaririza, sino haba namba, sino muhaririza. Rero iyo abantu bumvise ijambo ry'Imana baretse gusa kugira ngo banyiganyizwe n'umuyaga uwariwo wose, ariko hano turahanurwa bakatubwira ngo ngo duhagarare dushikamye dusubire ibyo twumvise mu maso y'ibyabona byinshi, tubibwire abantu bo tubishikiriza abantu bo kwizigirwa, atari abantu baca babigira ibintu byabo bakabigira ibintu byabo bwite, ariko abantu bo kwizigirwa, abantu bagaragaye ko ari abo kwizigirwa, abantu bo nyene ubwabo bashobora kwakira ibyo Imana yahishuye kandi bigacika kuri bo uguhishurirwa, kugira ngo nabo bashobore kubibwira abandi, bashobore kuvyigisha abandi. Kino gihe cy'abakristo tubona hano ni cyamaze igihe kirekire, ibi bihe ni byamaze igihe kirekire. Uyu Pawulo nyene yatanze ino mpanuro ikomeye cyane, niwe yahavuye mu nyuma yandika avuga ngo ndazi yuko ndamara kuhava amabingira y'inkazi azobinjiramo atababaye umukuku, bazozana inyigisho ziroga zitari z'ukuri. Kandi rero aravuga vyeruye ati mwemu aravuga ibizobwizwa ibizoba mu gihe cy'iherezo. Turavye ivyo vyose urashaka gusoma igice ca kabiri Timoteo wa kabiri igice ca kabiri kugira ngo urabe izindi mpanuro zindi duhere ku murongo wa 14. Timoteo wa kabiri igice ca kabiri umurongo wa 14 ngo wame wibutse ivyo ubiyanikirize mu nyonga z'Imana, ntibarwanire amajambo kuko bitagira ikimazi bigwisha abumva. Niba Imana ivugana natwe biciye mu ijambo ryayo, maze uwundi muntu akaba yifuza kugira ibihari kuzana ibihari akaba ari umuntu yifuza kuzana ibihari, umuntu nk'uyo ntiyizera yuko ari Imana yavuganye nawe. Niba Imana yavuganye natwe, ntibikeneye ko twiba turaharira tuzana ibihari duharira n'abandi ku byerekeye ijambo ry'Imana. Ducha dusigara turi abantu bashima Imana mu mitima yacu, niba dukeneye kwiga turabiharira ko, ariko gusa turizera n'imitima yacu yose kandi tukavyakira ivyo bintu, tukakira ijambo. Aho abantu bafashe ijambo ry'Imana kugira ngo bashobore kuriha bakarigira nk'icyitwa cyo gushobora guharira, muri icyo gihe ibyo bigwisha abumva. Mbega ibyo si ukuri none? murashobora gufata ijambo rya ryo ryose ijambo ry'Imana rya ryo ryose haba itangura igice cya mbere umurongo wa mbere byajuru hana 42 umurongo wa nyuma turabona yuko twese amwe turashobora kubona yuko buri ijambo ry'Imana ni ukuri kuzima kandi ntirigira karuhe bitebe bitebuke tuzobona ugushitswa kwayo twavyemera twavyanka tubwirizwa kwemera yuko ivyo Imana yavuze vyose ari ukuri bibwirizwa gushika kuko Imana irazi ingene ibintu bizogenda nige biba bitarashika imanye bizi kuntu bizogenda murongo wa 15 aravuga ngo wamugira umwete wo kwihimana nkuwamaze kurama nk'umukozi atarinda guteterwa aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri iki ni kintu cyangumye ku mutima kuvaho nizereye niba ntegerezwa kuvuga ijambo ry'Imana ntegerezwa kubikora ku buryo ibyo bintu mvuga bishobora guhagarara imbere y'Imana atari ibintu bishobora guhagarara imbere y'abantu gusa ariko bishobora no guhagarara imbere y'Imana kugira ngo nshobore kubibwira abandi ndabivuga ijambo ry'Imana ijambo ry'ukuri nishobora kurivuga neza uko riri ubu rero abantu yakaduhanura ka impanuro zirabandanya hano ku murongo wa 16 ngo ariko ibihumanya by'amajambo y'ubusa ubizibukire kuko ababivuga bazoshishikara inzira yo kutubaha Imana sivyo baguma bashishikara inzira yo kutubaha Imana barashobora kuvuga Imana uko bashaka bakavuga ivyo bashaka vyose ku ijambo ry'Imana nimba babikoze bariko baraharira nimba bihu uburenganzira badafise n'ibindi Imana ntiba iri mu ivyo bintu kuva kuba gitangura n'ibiri mu ivyo bintu nico gituma ivyo bica bizana bikwega ibi bintu byose dusomye hano abantu bagashishikara kutubaha Imana bakaja kure y'Imana hano aravuga kandi ngo majambo meze nk'igisebe cy'igitema ariko ivyo byose twaramaze kubirengana twaba tukibikoze iki mwitanguriro 22 hari ijambo Aburahamu ijambo rivuga kuri Aburahamu kubijanye n'ivyabereye ku musozi Moria nashaka kubisoma nongere kuvyo twavuze kuyinga uheze twarabivuze ko hano mwitanguriro 22 umurongo wa mbere itanguriro 22 umurongo wa mbere hanyuma yivyo Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti Aburahamu aritaba ati sabwe iramubwira iti ge ati endajana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene uje mu gihugu cy'Moriya umutangire yo kwikimaza cyo koswa ku musozi nzokubarira umurongo wa kane nawo nyene n'umurongo wa nkenerwa cyane ku munsi ugira gatatu Aburahamu atuma amaso abona aho hantu hakiri kure ngo gatanu nuko Aburahamu abwira iyo mikangara yiwe ati nimusigarane iyi ndogo bahano twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke ukwizera kwa Aburahamu aha turabona kugaragaye hano mu majambo ukwizera kwa Aburahamu kugaragara hano nkuko yavuye gushira mu bikogwa mu nyuma Aburahamu yarazi kwabwirizwa gutanga Isaka kwikimazi kuko nivyo yari yategetswe uko niko yabwiwe ngo nuko niko yabwiwe ngo mu ntangiriro rw'ikimazi cyo koswa muratse icyo ikimazi cyo koswa nukufuka icho kimazi bara kibaga hama kigaturizwa n'umuriro ibisigaye bikaba umunyota byagenze gute uwo muntu w'Imana cyabwira imikangara yiwe ngo ni musigare hano ngo imusigara ni indogo bwa hano twe n'uyu mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke yarazi yuko abwirizwa gutanga uwo mwana kw'ikimazi yarabizi neza
Aburahamu
yari azi neza yuko Imana yamuhaye isezerano iramubwira ati muri Isaka amahanga yose ntazoheza ati amahanga yose ntazoheza girigwa n'ibindi kandi ngo urubyarwe abamukomoka ko bazo benshi yari azi neza yuko ati naho nokwica uno mwana wanje agapfa nkamutanga ikimazo kozwa hagasigara iminyota gusa Imana izomungarurira kandi twese ko turi babiri tuzogaruka twese turi babiri kuko n'ubundi twavuye mu mukungugu kandi uwo mukungugu arashobora kuwuhindura mundi muntu uko n'ukwizera umuntu arashobora kuvuga mu majambo gusa Aburahamu yitwa kandi sekuru wabizera murabona uko ibintu bimeze Aburahamu ntiyizera ibyo byose Aburahamu yizera yarizera kuzuka yarizera yuko hamwe yatanze Isaka kw'ikimazi ko azokongera kumuhabwa yarashobora kuvuga ati tugiye gusenga hariya turaheza tugaruke twebwe twese ko turi babiri tuzoga turaheza tugaruke mbega ijambo ryiza mbega ukwizera bakundwa Imana yari yavuganye nawe kandi tubwirizwa kuvuga tukabisubiramwo ko Imana natwe yavuganye natwe nimba atari uko ntitwabaye turi hano kuno mugoroba hari igihe umengo umwami wacu abo yahamagaye abacisha mu bigeragezo bikomeye cyane anacishamwo abandi bantu ibacisha mu bintu abandi badacamwo reka bacha mu bintu bose barabicamwo reka dufate nk'aba bantu b'Imana turabona Aburahamu n'akarorokeza ninde ari gushobora guca mu byo yaciyemo ninde ari gushobora kwikora ivyo yaciyemo ariko Imana yari ifise inzira irikira murongoramwo Ninde ushobora gutahura inzira z'Imana gahembe? Ninde ashobora kubitahura? Ninde ashobora kubitahura? Imigabo yayo nishobora kubariritswa n'inzira zayo nizigira kehe? Abaroma 13:33 Nkuko ijuru ryitanguye isi niko n'ivyumviro vyiwe vyitanguye ivyacu n'inzira zayo zitanguye inzira zacu ninde ashobora gutahura ivyo bintu vyose turabona hano ku murongo wa 13 maze Aburahamu yunamu ya maso areraguza inyuma yiwe ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka cy'inzitane Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga kw'ikimazi cyo koswa mu gishingo cy'umwana wiwe narabivuze kwinga uheze imfizi y'intama n'intama ingabo Aburahamu rero yabonye ijya ntama imeze nk'ahigereranya Kristo umwagazi w'intama w'Imana maze acyarayizana arayitanga kw'ikimazi muri icyo gihe umwana we yarashoboye kubanda yabaho turabona yuko igihe Mose yahamagara abisirayeli kugira ngo ashobore gusohoka ave mu buja Imana yarabwiye ati yaravuze ati reka umwana wanjye w'imfura reka ndabisome kugira ngo ndabivuge neza kuko burya sinshibuka ibintu nk'uko byari bimeze kera turabona rino jambo ngo reka umwana wanjye w'imfura agende ijambo umwana w'imfura ryavuzwe igihe basohoka nibaza ko biri hano kuvayo igice cya kane umurongo wa 22 ngo kandi uzubarire Farawo uti uku nikora hagize ngo Isirayeli ni umwana wiwe w'imfura 23 kandi yarakubariye ngo rekura umwana wiwe agende aje kumusaba kandi mwarabisomye mu nkuru za Aburahamu niho rero Imana ivuga ngo imubwira ngo umwana wawe w'ikinege umwana wawe ukunda Aburahamu yarafite abahungu benshi ariko Imana ikamubwira ngo umwana wawe w'ikinege umwe ukunda hano rero Isirayeli ngo Isirayeli ni umwana wanje w'imfura ngo rekura umwana wanje w'umwana wanje munyuma rero umwagazi w'intama warakerewe kubw'abana b'imfura bose kugira ngo abana b'imfura bashobore kuma bazigamwe. Turashobora kuvuga ibintu byinshi, turashobora kuvuga ibintu byinshi. Turi hano kugira ngo dushobore gusenga no mugoroba kugira ngo turondere mu nyonga z'Imana, dushobore gutahura kugomba kwayo uko iducishamwo naho bigoye. Kumbure ko icyo bakiza ari uko twotera tuje imbere mu kwizera kandi tugashobora gutahura ibyo dushobora gutahura, ibyo tudashobora gutahura navyo tugume tutera tuje imbere mu kwizera. Hari umuntu yavuze yuko burya umuntu agira ingorane nyinshi ariko aragenda ko agenda hengama akagenda akigaragaza kwinana atagateraje imbere ntagwe, ariko ukamenga agiye kugwa ariko uko ikoza akabandanya ateraje imbere kuwo kwakeneye kwinana atangwa ateraje imbere. Kandi bazakunda twebwe nyene niko bimeze. Bibiliya iravuga ngo naho iravuga ngo imisore naho yodende bukigwa ikaruha imisore imikangara yo kwica igatemba uhora harabahagurutsa kandi akaba birenganya byose. Isa 43:31 nako ndibaza ko twebwe kwizigira Imana yacu ko niyo yadufashije gushika hano tugeze izobandanya idufasha. Nimba Aburahamu yaragiri yarizigiye Imana natwe abakomoka kuri urubyaro rwa Aburahamu tubwirizwa kwizigira Imana. Rero nitwasenga uyu munsi bakundwa tugire kumutima tugumane kino kintu tuvuga tuti Imana iduhe amasengesho dushobora kuyizanira, dushobora kugira ibyo dusenga atari ibintu tumenyereye gusa ariko bibe ibintu Imana ishobora gushira mu mitima yacu abari byo dusenga. Kandi nivyo dukeneye, iyo yashize ku mitima nivyo dukeneye kuyizanira, nivyo dukeneye kuyizanira mu masengesho. Kandi nkuko twama twabivuze dusenge muri make, tuvuge make mu masengesho. Twese hamwe turashobora gusengera muhira, turashobora gusengera mu vyuma vyacu, nta numwe azi inciro dusenga kuko twama dusenga muri make ariko icyo bakiza nuko twokwigira hano kubwira umwami ibintu, tukamubwira umwami ibintu mu majambo make, tukamubwira ibyo yashize ku mitima yacu kugira ngo bibe isengesho ryarutwa rirongowe na mwe mu Imana. Ariko nimwigeze mwumva umengo muri ahantu haga, ariko nimwugurura iminwa yanyu Imana izoheza iyuzuze. Nimba mutazi igituma mubwirizwa gusenga, iyo mutanguye gusenga icyo bakiza nuko mumenye ibyo muza gusengera mukabimenya mbere, ibyo byo byiza kurusha. Imana muri ico gihe izobiduha, Imana izobiduha. Ariko turabe hashobore kuboneka abantu benshi basenga bakoresha umwanya muto bagende bakurikirana kugira ngo mwe mu w'Imana ashobore kuba hejuru yacu. Ari nivyahimbara umwami yuko akorera muri twebwe muri ico gihe turaza gufatanya twese hamwe kubera ko imitima yacu twayuguruye imbere y'Imana. Dukoraniye hano imbere ya Data wa twese mu ijuru mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana, mu izina ry'uwo ibintu byose byumvira, mu izina ry'uwo ubushobozi bwose buri mu ijuru no mu isi, mu izina ry'uwo byose twabiherewemo mu izina rya Yesu Kristo. Niho duhuri hano, niho dukoranye hano kuno mugoroba dushaka kwambaza Imana. Ni Imana muri iryo zina ryo dushaka kwambaza mu Imana, ni Imana nzima, Imana yumva amasengesho kandi kayishura. Tugire twizigira Imana nkuko Aburahamu yizigira Imana, twizere nkuko nawe yizera, twumvire nkuko nawe yumvira. Imana izo twiyereka kubw'ubuntu. Amen. Data twese turi mu ijuru turagushimiye bivuye mu mutima, ewe Mana, kubw'ijambo ryawe ryo kuduhumure, kubwiza impanuro duhaye. Dushimire umwami kubona yashoboye kudushoboza kubona biciye mu majambo yiwe, tukabona abagwaniye ukwizera, tukabona abantu bari baboshwe ariko bakaguma bahagaze mu kwizera ntibasubire inyuma, naho baciye mu guhamwa kwinshi bagaca mu ngorane nyinshi, ingorane nyinshi bari barimwo mwami, ariko barakwizeye kuva ku ntango gushika ku iherezo. Ewe mwami, turagusavye kugira ngo uduhe twese uko kwizera uduhe ivyizigiro dushobore kukwizera dushobore kuguma kuri wewe tukwihambirire ko gushika aho tuzosobora kubona ivyo twizeye mwami nubime nubiduhe twebwe twese mwami Mwami turagushimiye kubwo imijyango wagiye utwugururira mwami turagushimiye kuko wagaragaje ku ijambo rya warukuri mu kino gihe cyacu mwami kuko mwami aho ijambo ryawe livuzwe aho ijambo ryawe livuzwe mukuri abo bantu urabazana kugira ngo bashobore kugizera izina ryawe gera kandi ryiza rishimwe izina rya Yesu amen.